ije rero bikurikira ibiganiro twagiraniye n'abaserukizi b'ivyo bihugu kuva umwaka uheze mu kwezi kwa kabiri twagiye tuganira kugira ngo turabe ingene ivyo bihano vyafata ubundi vyohava. Ni vyiza cane ko ingingo yarayifashwe tukatwayakiye neza cane, abarundi bayakiye neza nk'uko mubizi rero amahoro n'umutekano ariho mu gihugu. Ibihano bituvuye ko bizotuma bamwe bagwiza tunga bajya amahanga bashaka kuzino atantambami hanyuma twongere dusimbataze migendera myiza n'ivyo bihugu biciye kubahana no ku neza y'abenegihugu y'ivyo bihugu hamwe n'u Burundi. Nkaba rero ndababwiye yuko amahoro yamaze kuboneka tugiye kwijukira cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi, yuko iby'imigenderanire n'ibihugu n'amakungu bigiye guhagarara cyane ku bijyanye n'ubutunzi, ku bijyanye no kuzana abagwizatunga bava mu mahanga bazi Burundi, hama kandi no guhanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu ubugira gatatu bijya byo kurahura ubukerebutsi n'ubwenge twita mu Gifaransa transfert de technologie, hanyuma ubugira kane naho tukagira twubaka inyubako z'iterambere nk'ibibuga by'indege, ibipfuko, amabarabara y'indarayi n'ibindi kugira ngo tugende dutere imbere tuve mu bibazo bya politike n'ibyo byo kujyana hagati y'Abarundi cyangwa kujyana hagati y'ubundi makungu. Ubu rero tugiye gukora twubahana kandi twese dushyira imbere ineza y'abenegihugu.